Ni ishuri hamwe abana batandatu bafite hagati y'imyaka 18 na 15 bakaba baba ku murenge wa zone Gitaba I Makamba. Twabasanze bose bakuraniye kubarongoye bariko barabumba. Ni mu kigahantu hihishije kandi haga kuko ni mu nzu y'ababyeyi babo bayigira neza grace. Hari amakaro, amategura, ibikono bateramo amashugwe, imbabura, igikoresho cakira umuyaga nkuba mu gihe cyo guteranya ibyuma. Abo bana batandatu bose ni abanyeshure. Uwurongoye iryo shirahamwe ni umwigeme igira neza grace nawe nyene n'umunyeshure. Yatanguye kubumba afise imyaka 10 ubu akaba afise 18. Yatanguriye ku matafari kuko aciye iruhande y'abahungu bariko barayabumba yumva bikunze.
Ibintu bijyanye byo kubumba nabitanguye nyiri muto kimwe gusa mbumba ibintu bitandukanye bijyanye no kubumba amatafari nabitanguye ni ga 5M ibijyanye nabyo no kubumba ibintu by'ibishushanyo bimazemo nk'amezi 5 ndabumba igishusho cyose niyumviye yaba urufi cyaba agakoko nyine inyoni ikintu cyo gushyiramo amashugwe amasahani imbabura amapave ajyaho hasi.
Twaramubajije tuti none wewe byagenze gute ngo wige kubumba kandi utavuka mu bwoko tuzi ko ari bwo bukunda uwo mwuga. Igira neza grace nawe ati jewe narabikunze gusa nta kindi kandi bujya kubumba si umwuga w'abatwa kuko nawo ndabyiga. Na mugenzi we Ntiharirizwa Karine yabyize kubera ukubikunda kuko muhira atabyo bakora.
Jewe iyo mpano papa wanje nta ndamubonana ariko kugira ntangure kugira nte kwiga ibyo byo kubumba je narabibona nka tipfuza iyo ni impano y'iwanje. Hama turaje hamwe muyinde association twibwira yuko two kwiga ibyo bintu nyene kubibumba hama ubu twatanguye kubibumba.
Muri iryo shirahamwe barabumba kandi byari inkoko zibundikiriramo amagi kugira zishobore kuyafuka yose. Dushimire Imana Aimable yiga mu mwaka wa gatandatu akaba afite imyaka 15.
Irashobora kuhubaza yariyo yikoreye icari turashobora kugira rishoboye guhubaza nawe urumva ko ubuhayi urahomba natwe twaciye twiyumvira gukora ibyo byari turashobora gusasamo ikintu tutakubona ko gitanga ibyuya hama nayo amagi kajizirahindukiza ikizirimenya yonyene icari dupfa gukora icyo tubonye ntidukora twisunze amagi nkuko aba yataye kuno ca tutangura tukagikora tukagishyira ngaho hari igihe zadukazita utamenya ko zigirante ko tuba zigomba guca igaca usanga yatayemwo nawe ucushiramwo nk'ibintu bishobora kuzana utwuya kacibundikiriramwo.
Muri iryo shirahamwe ry'abana barorora kandi n'inzuki. Dushimire Imana Aimable ati icatumye dutangura umwuga w'ubuvumbi nuko twabona abantu baronka amafaranga menshi muri uwo mwuga. Ikindi cadushituye ni shavu twarasaba ubuki ababwegetse bakatwima dusha turafata ingingo yo korora inzuki kugira tubwironkere. Igira neza grace nubwo ari umwigeme yarabumbye amatafari arubaka inzu ku itongo kwa se. Icatumye ayubaka kwarukura abako bakobwa bo batoshobora kubaka inzu. Uwo muyabaga yarize n'umwuga wo gusudira ashitse ku ntambwe yo gusudira amamashine avomera. None ubwo abo bana bafadikanya gute ibikorwa by'ishirahamwe n'ukwiga. Igira neza grace
ndakora aho ngejeje nkacamanza nkahagarika nkaca niga mpejeje kwiga rero icyo cyo camanza nkafata umwanya wo kuryama kugira ngo ntibincanke mu mutwe kandi sinibagira ibyo nize kandi cyake ndisinze kugikora nabi.
Ntiharirizwa Karine w'imyaka 13 yaragabuye iminsi y'ibyo bikorwa.
Yewe ishuri riragera umwanya waryo nk'ubu mu ijoro umwanya wose ni umwanya wo kwiga ibyo ku ishuri no ku murango kweri ndiga iby'ishuri kuko ntaho ku mugoroba hama uwo mwuga nawo wo kugira ne wo kubumba n'ubwegetsi hama ku munsi wa Mungu ndasakanya akaba ari hene ndya kuwo mugo.
None abo bana umutaye wo gutangura ibyo bikorwa bawukuye he? Ntiharirizwa Karine ati twatanguye dukora utundi dukorwa twaduhaye yo gutanguza. Nayo igira neza grace ati ayo dukoresha tuyahabwa n'ababa baduhaye akazi.
Hatwe nk'umuri make nta mutahe dufite uje gukoresha turakubwira ati zana ibikoresho ibi hama tugafakira ibikoresho wazanye twebwe uduhembera ubufundi nta bikoresho dufise nta mutahe nta nyungu ndende iri tuba dufise twebwe inyungu dufise nuko dukoresha umutwe gusa.
Ariko ababyeyi babo baraja barabafashisha ibikoresho bimwe bimwe. Kabura Christine arabona ko abo bana bakiri mu ntango kandi ko bakwiye gushigikirwa. Niyonzima James umwe mu babyeyi yabigishije umwuga w'ubuvumbi asigura ko yabikoze kugira abana ntibagume bahanze amaso leta ngo nizo bakazi kabatunga.
je nagishimye ingene nubu abana bariko bariga bariko bariga mashuri kuko zo kuvuga ngo nubuzi ngo nubuzi bwa leta bazoguma baronka bakazoguma bakurikirana imyuga yabase bakoze ubuzi bwa leta burahambaye
kubganiyo nzima James iyo myuga nikazoza kabana babo kandi kuyimenya no kuyikora bizotuma itazimangana ahubwo bayikore n'ubuhinga buteye imbere bashobore kuronka umwimbo mwinshi kubwo umubyeyi nikazoza ku miryango
kandi bakurikiranye imyuga yabase bakoze usanga bafisa kazoza gateye imbere cyane
ico niyo nzima James ashima kuri abo bana nishaka babikorana nubwo bakira abanyeshure arizeye ko bazotera imbere ico abo bana basaba no gufatwa mu mugongo barafise ikibazo cabo bakuri bumba naho borima amashugwe kugira ngo inzuki boroye zije kudahayo ibyo zihingura mu buki ntiharizwa Karine we mu byasaba leta arashira mu isoko ry'ibyo bakora
ikipfuzo cyanje nipfuza yuko uno mu wacu wotera imbere hama leta ikaduha aho kubidandariza katuronderera n'isoko ikaduha n'ahantu ho gukorera kugira abantu bose baze barabibona
mu burongozi bwa komine Makamba Dieudonné Hakizimana umuhanuzi wa Mustaneli ajeje umibano yishura abo bana ko bahora bashikira ugwaruka rufise imano bahora babashigikira mu kubafasha guseruka mu mahayaneshwa
rero harabaho mahayaneshwa turatunganya amahiganwa uje nizi mpano hama uwo bikunze ko akora vyiza turamufasha agashika mu migano y'igihugu kuko bisha bituma camenyekana
kubijanye naho bimbi bumba naho bakorera abo bana bo kwitura barongoye komine ya Makamba bakabafasha kubereka ukugene bo bigenza kugira ngo baronke ibyo basaba nabo batera imbere.